Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku rubuga rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi kandi live kuri Facebook VOA radio yacu. Miriwe nshuti muteramanye natwe hano muri studio ya gatanu uri kumwe na Joe Diana Ninahazwe
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Twembi tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri uyu mwanya.
Ngira ngo ariko byavutse biturutse mu muyobozi mushya mu gihe gishya no mu gihe gikwiriye kuranga imikorere itandukanye n'iyahozeho kera. Aho tugeze ibintu bishobora kuba neza kurusha.
Uyu ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame asobanura uruhara mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagize mu mpinduka zabaye mu mubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ni mu kiganiro namenyesha makuru uno munsi ku wa mbere.
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Sudan Bushara Juma yatangaje ko abantu barindwi baguye mu myigaragambyo yabaye mu mpera z'icyumweru.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 11 bakomerekeye mu mishamirano hagati y'abashigikiye perezida Felix Tshisekedi n'uwo yasubiriye ni Joseph Kabila.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kwemeza ko umutwe wa gisirikare w'abarengera impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran ari umutwe w'iterabwoba.
Ku mugabane wa Afrika kandi perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ahumuriza ingenzi n'abanyagihugu ku igihugu ari nyabagendwa. Amerika yo isaba abanyagihugu bayo kutijajara. Idonido y'izo nkuru duce ku masonga n'izindi tubafitiye ni mukanyi sasa.
Reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Sudan Bushara Juma yatangaje ko abantu barindwi baguye mu myigaragambyo yabaye mu mpera z'icyumweru. Batandatu muri bo baguye mu ntara mu murwa mukuru wa Khartoum ubwo abashinzwe umutekano batatanyaga bigaragambya basaba Perezida Omar al-Bashir wa Sudani kwegura ku butegetsi. Undi muntu umwe yaguye mu ntara ya Darfur nawe aguye mu myigaragambyo nk'iyo. Ministri Juma yavuze ko bigaragambya abagera ku 10,000 bari bateraniye hanze y'icyicaro gikuru cya gisirikare ku wa gatandatu. Nibwo bwa mbere hari habaye abantu benshi gutya kuva imyigaragambyo yo gusaba Perezida Omar al-Bashir wa Sudan kwegura ku butegetsi itangiye kuva ku kwa 12 ku mwaka ushize. Imyigaragambyo yatangiye tariki 19 bigaragambya bashinja leta ya Bashir gucunga nabo ubukungu bw'igihugu bigatuma habaho izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibura ry'amadovize. Bashir yatangaje ibihe bidasanzwe tariki 22 z'uko kwezi nyine mu rwego rwo guca intege bigaragambya nyuma yaho kubakoma imbere binaniraniye. Hashize ibyumweru leta ivuze ko abantu 31 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo, ariko abaganga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko abapfuye bagera kuri 60. Leta rero ikomeje gushyiraho ingamba zikaze zatumye abigaragambya batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyamakuru bakomeza gutabwa muri yombi. Kuva hashyirwaho ibihe bidasanzwe imyigaragambyo yibanda mu murwa mukuru Khartoum no mu mujyi wa Omdurman. Ariko ku wa gatandatu abategura imyigaragambyo bari basabye ko abigaragambya bakora urugendo berekeza ku cyicaro gikuru cya gisirikare.
Tukiri ku mugabane wa Afrika abantu bagera kuri 11 nibo bamaze kumenyekana ku bakomerekeye mu mishamirano hagati y'abashigikiye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Uko gushamirana kwabereye mu gisagara cha Lubumbashi kiri mu manuko bwa Kongo mu miyamamazi y'amatora y'ababuramatari ategekanijwe kuri uno wa gatatu. Ugushamirana kwatanguye igihe abanywanyi w'umugambwe UDPS l'Union pour la démocratie le progrès social wa perezida Tshisekedi bagirije aho mu mugambwe PPRD Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie wa Kabila gutabagura no guturira idarapo y'umugambwe wabo. Umwe mu rwaruka rwegamye umugambwe UTBS yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha inonkuru ati ndugure twa mugina ntitwashoboye kwihanganira ako gasomborotso ndugaye twa mugina. AFP itangaza ko izo mpande zibiri zashamiranye ziterana amabuye. Ku rundi ruhande umwe mu bayoboke w'umugambwe PPRD wa Kabila yasiguye ahubwo ko arabo mu mugambwe UTBS UDPS babasomborokeje mu gutuka uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Polisi yahavuye ibanguranya amatora y'ababura matari muri Kongo ategekanije kuba kuwa gatatu w'indwi mu ntara 26 nkuko bitangazwa n'umugujeje gutunganya amatora muri ico gihugu Seni ukwiyamamaza nako kukaza guhera kuri no wa mbere saa sita y'ijoro ku masaha mu karere.
Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze kwemeza ko umutwe wa gisirikare wabarengera impinduramatwara ya kiislamu muri Iran ari umutwe w'iterabwoba. Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko iki cyemezo kigaragaza ko Iran ishyigikira iterabwoba mu bindi bihugu kandi ko umutwe warengera impinduramatwara muri Iran ugira uruhare rutaziguye mu itangwa ry'amafaranga akoreshwa no gukaza iterabwoba nk'igikoresho cy'ubutegetsi. Yavuze ko leta ya Iran ikoresha uwo mutwe ku buryo bw'ibanze mu kuyobora no gushyira mu bikorwa gahunda yayo y'iterabwoba hirya no hino ku isi. N'ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko ishami ry'ubutegetsi buriho mu gihugu runaka rigize umutwe w'iterabwoba. Ibi bibaye bikurikira icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo kuva mu masezerano ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuyikuriraho ibihano mu rwego rw'ubukungu. Ubutegetsi bwa Perezida Trump buravuga ko Iran yijanditse mu makimbirane na Israel, inshuti ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ikaba idakwiriye kwiringirwa muri ayo masezerano, ahubwo ikwiriye kotswa igitutu. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yakiranye yombi icyo cyemezo cyafashwe na Perezida Trump, amwita inshuti ye.
Prezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ahumuriza ko igihugu ciwe ari nyabagendwa ni nyuma yaho abajeje umutekano batabariye umunyamerika kazi n'umushoferi wiwe bari baranyurujwe n'abitwaje ibirwanisho babasanze muri park. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Museveni yanditse ati: "Tugiye guhigana ko kagwi kabagizi banabi. Nshaka guhumuriza igihugu cyose n'ingenzi ko Uganda itekanye kandi ko umutekano ugiye gukomezwa ama park yose. Nimuze mu ryohegwe n'ubwiza bwa Afrika." Umunyamerika kazi Sue Andicott w'imyaka 56 kumwe n'umushoferi wiwe Jean-Paul Mirenge bari banyururijwe muri parke yitiriwe umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth kwa kabiri w'indwi iheze hafi y'urubibe Uganda ihana na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Bakinyuruzwa, polisi yavuze ko ababanyuruje bifashishije telefone bari basavye ko hatangwa amadolari y'Abanyamerika 50,000 kugira ngo barekurwe. Kugira ino saha ariko ntibiramenyekana nimba ayo mafaranga yahavuye atangwa canke ataratanzwe. Mu gihe ku mwaka igisata c'ingenzi cinjiza Uganda umuriyaridi umwe n'amamiliyoni 3 vy'amadolari, abajeje amaparike bavuze ko inyuruzwa ry'abo bantu babiri rishobora kugira ingaruka mbi ku gisata c'ingenzi. Hagati aho, ubuserukizi bwa Amerika Kampala bwasavye Abanyamerika bari muri Uganda kwiyubara igihe cyose bagendera amaparike.
Abategetsi bo muri Palestine baravuga ko ministri w'intebe mushya Muhammad Shayatei ategerejweho gutangaza guverinoma nshya mu minsi mike iri imbere. Shatayi afite kugeza tariki ya 14 z'uku kwezi kugira ngo abe yashyizeho abagize leta ye. Biteganyijwe ko nta murwanashyaka n'umwe wo mu mutwe wa Hamas uzaba urimo. Uwo mutwe umaze igihe ari abakeba n'uwitwa Fatah ari nawo ministri w'intebe mushya wa Palestine na Perezida Mohamed Abbas bakomokamo. Abasesenguri bya politiki baravuga ko Mohamed Abbas w'imyaka 84 ari we ugifite ububasha bwose bwo gufata ibyemezo kuva mu 2005. Mu kanya turajya mu karere.
Mandanye kumviriza ijwi ry'Amerika isame na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukatwumva kuri FM 88 ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yihanangirije abifuza kugaba ibitero ku Rwanda ko bazahura n'ibibazo kandi ko bagomba kumenya ibibategereje. Ibyo bivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu murwa mukuru I Kigali, aho mugenzi wacu Edi Rwema yabikurikiraniye akatugezaho inkuru.
Ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru bagizwa hanini n'abanyamahanga bakurikiranaga imihango yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije icyo yashatse kuvuga mu ijambo rye ryo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ubwo yihanangirije abashaka kuvangira u Rwanda. Muri icyo kiganiro, Perezida Kagame yabajijwe niba u Rwanda rurimo kwitegura intambara, maze avuga ko intambara atari yo gisubizo cy'ibibazo ko n'abakunda gukoresha iryo jambo barikoresha nabi. Gusa yakomoje no ku bitero byavuzwe byagabwe mu duce dutandukanye n'abantu baturutse mu ishyamba rya Nyungwe, maze Perezida Kagame avuga ko ababitegura baba bagamije gushotora no gukurura u Rwanda mu bibazo byabo kugira ngo babone uko babyungukiramo.
My whatever statement I have made, it is in that context. But this is why I'm saying, if somebody has ideas that they want to bring war to Rwanda, I was telling them they should also be aware that of the danger they face if they do that.
Nibaza ko abo babiri inyuma ni nkaho icyo bagamije ari ubushotoranyi. Tubifata nk'ubushotoranyi. Umuntu ashobora kugushotora ngo arebe ko mwamera kimwe. Yewe n'igihugu gishobora kugusembura kugira ngo gihishe ibibazo gifite ngo mumere kimwe. Nta gahunda dufite yo kugaba intambara hanze. Icyo navugaga kwari ukuburira abantu batekereza intambara. Ibyo navuze byose biri muri icyo gitekerezo ko abantu batekereza kuzana intambara ku Rwanda, nababwiye ko bagomba no kumenya ko ibibazo bibategereje nibabikora. Muzabumva bavuga intambara, ndetse no muri icyo kibazo cya Nyungwe hari nabigambye ku mbuga nkoranyambaga bishima uburyo ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu. Abo bantu ntabwo bazi ibyo bavuga. Ku bindi bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda na Uganda, Perezida Kagame yavuze ko afite icyizere ko icyo kibazo kizabonerwa umuti bidatinze, ariko yongeraho ko buri gihe ibibazo bihoraho. Yagize ati, ndifuza ko ibibazo byakemurwa mu nzira zisanzwe hagati y'ibihugu aho kunyuzwa mu itangazamakuru. Ku bw'iyo mpamvu abwira itangazamakuru ko nta kindi yakongeraho cyangwa se yababwira. Perezida Kagame yabajijwe no ku mubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu birimo Burundi, Afrika y'Epfo ndetse n'Ubufaransa. Ku Burundi nta byinshi yavuze usibye ko yagaragaje ko ibyo bibazo byaganirwa ku rwego rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Naho ku Bufaransa yavuze ko kuva Perezida Emmanuel Macron yatorwa hari intera nziza imaze guterwa mu kongera kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Mu byo ashima harimo icyemezo cya Perezida Macron gishyiraho itsinda ry'abahanga bashinzwe gucukumbura uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakozwe mu Rwanda.
Bireba u Rwanda, icyo ngicyo navuga ko ari intambwe. Niba barateye iyo ntambwe ubona uko bayitera kugira ngo n'ibindi bizagende neza, ubwo umuntu yategereza tukareba uko bizagenda. Ngira ngo ariko byavutse biturutse mu muyobozi mushya, mu gihe gishya, mu gihe gikwiriye kuranga imikorere itandukanye n'iyahozeho kera. Aho tugeze ibintu bishobora kuba neza kurusha.
Ku ruhande rw'umubano hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo, Perezida Kagame yagaragaje ko icyo kibazo kirimo politike nyinshi ituma ntacyo bageraho. Yavuze ko ikibazo cy'abantu ku giti cyabo kidakwiye kuba impamvu yo kuzambya umubano w'ibihugu. Yagize ati, abantu ku giti cyabo ntibakwiye kuba imbogamizi y'imibanire y'ibihugu. Abo Perezida Kagame akomozaho barimo Jenerali Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu, ubu akaba ayobora ishyaka rya RNC ritavuga rumwe na leta. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Edi Rwema kuri iyo nkuru maze kutugezaho. Tugumyaho nyine mu Rwanda, aho ku nshuro ya mbere abagabo babiri bahoze mu buyobozi bwa FDLR bagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru baburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nsekanabo Jean-Pierre uzwi nka Abega Kamara na nka Kanyansi uzwi nka La Forge Fils Bazeye bari mu mutwe wa FDLR babwira urukiko ko batari bazi ko umutwe wa FDLR ari uri mu mitwe y'iterabwoba. Ni inkuru irambuye twateguriwe n'umunyamakuru wacu uri Kigali Asumutakaboye.
La Forge Fils Bazeye yarasanzwe ari umuvugizi wa FDLR mu gihe Lieutenant Colonel Abega yarashinzwe iperereza muri uwo mutwe. Aba bagabo bagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu gihe cya saa yine za mu gitondo ubarebye mu maso wabonaga nta kibazo bafite. Bombi bashinjwa kuba mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, kugira uruhare mu bikorwa bya FDLR, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, kugira umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Ubushinja cyabo bavuga ko ibi byaha babikoze nyuma ya 1994 ubwo bahoza ari ingabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal zahungiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinja cyabo bwasomiye buri wese ibyo aregwa ndetse bugenda busobanura uko icyaha cyakozwe. Kuri Nkaka Inyasi uzwi nka Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi wa FDLR, ubushinja cyabo mushinja kuba mu mitwe y'iterabwoba ikekwaho kuba yaragabye ibitero mu Rwanda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero ubushinja cyabo bwe ko byaguyemo abantu abandi bakabikomerekeramo. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko mu bihe bitandukanye Bazeye yagiye asohora ndetse akavugana n'ibitangazamakuru yigamba ibikorwa bya FDLR. Ubushinjacyaha bukanashinja Bazeye ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari mu itsinda ryagiye Kampala muri Uganda guhura n'abagize RNC, ishyaka riyobowe na Jenerali Kayumba Nyamwasa rirwanya leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bifashijwemo n'umwe mu bategetsi ba guverinoma ya Uganda. Ibi byaha ni nabyo byarezwe leto na Colonel Nsekana wa Jean Pierre uzwi nka Bega. Hakiyongeraho ko kuba umusirikare mukuru ndetse n'uwari ushinzwe ubutasi mu mutwe wa FDLR yabazwe ibikorwa byose uyu mutwe wagiye ugaragaramo, akanaregwa nawe kuba ari mu bajyanye na Bazeye Raforge mu gihugu cya Uganda kubonana n'abagize umutwe wa RNC. Bazeye yavuze ko ibyo yakoraga byose yabitegekwaga n'ubuyobozi bwe. Bazeye yanasobanuye ko yinjiye muri FDLR atazi kuri liste y'imitwe y'iterabwoba, asobanura ko yaza kumenya ko uyu mutwe washyizwe mu mitwe y'iterabwoba na Departement ya Leta ya Amerika mu mwaka w'2006 yari guhita uvamo. Bazeye yagize ati, iyo menya ko uyu mutwe washyizwe ku rutonde na Leta ya Amerika nk'umutwe w'iterabwoba kandi Leta ya Amerika ari irwanya iyi mitwe, nari guhita mvamo kuko nta bizigira nari mfite byabasha kurwana na Amerika. Mu kwiregura, Abega Nseka nabo yahereye ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi, avuga ko ashingiye ku mirimo yari ashinzwe nta gitero na kimwe yagiyemo mu Rwanda ndetse ko nta n'amakuru atumwa bigabwa yatanze. Ku kuba mu mutwe w'iterabwoba yagize ati, kuba FDLR iri mu mutwe w'iterabwoba nabimenyeye imbere y'umugenzacyaha. Aba bagabo bombi ubushinjacyaha bwabasabiye gufungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko ari mu rwego rwo kurinda ko batoroka ubutabera. Abarega basabye umucamanza ko bafungurwa by'agateganyo, bavuga ko basanga nta rindi perereza rikenewe n'ubushinjacyaha kuko amezi bamaze mu Rwanda bagiye batanga amakuru mu nzego zose zayakeneye, ko ndetse bagiye bavuga n'amakuru batasabwe. Abaregwa bavuga ko impungenge z'ubushinjacyaha zidafite ishingiro kuko badashobora gutoroka ngo basubire muri FDLR kandi barayimeneye amabanga. Abunganizi b'abaregwa nabo bagize icyo basaba urukiko. Maitre Munyendatwa Milton wunganira Bazeye yavuze ko kuva uwo yunganira agezwe imbere y'ubugenzacyaha ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, bivuze ko amezi abiri ashize abazwa, bityo ubushinjacyaha bwabonye igihe cyo gukora iperereza bwisanzuye. Avuga ko nta ukundi kwezi gusabwa n'ubushinjacyaha kudakenewe. Naho Maitre Dukeshinema Beata wunganira Bega we yasabye urukiko ko rwarekura umukiriya we, avuga ko kumurekura byatuma n'abandi bari muri FDLR babona ko woherejwe mu Rwanda aticwa nk'uko bajya babyigishwa. Umucamanza yavuze ko azafata icyemezo kuri uru rubanza tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye mu karere aho leta y'u Burundi igiye gusubiramwo uko urwego rujeje iperereza rutunganijwe. Iyo ngingo yemejwe n'inama nshingiranganji mu ndwi twaraye dusozereye. Mu gihe urwo rwego ruri mu zikunzwe kwagirizwa n'amaraporo atandukanye ya ONU ko zihonyanga agateka kazi na muntu, abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko ataco biteze muri izo mpinduka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Kigali, Pierre Clavernier.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatangarije ku maradio atandukanye harimo n'igihugu ku rwego rw'iperereza rugiye gusubigwamo hisonzwe ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe ku mwaka uheze.
Biro bikuru vyigendereza vyamye ahanini biradushinga n'ingorane zoturuka mu gihugu hagati ntibihe ikibanza gikwiye izova hanze y'igihugu. Ishingwa ry'amashami akorera hanze y'igihugu ni kindi gishasha iyi nteguro izanye kugira ngo ibiro bikuru vyigendereza bibi gisata c'abahinga koko kandi bitunganywe hisunzwe ibwirizwa nshingiro rishasha. Iyi nteguro irategekanya ishingwa ry'ikigo kizokwigisha ubuhinga bujanye n'igendereza ku bakozi b'ivyo biro bikuru.
Ni mu gihe ivyegeranyo bitandukanye harimo n'ivyaoni bikunze gutunga gatoki ubwo rwego ko ruza mu bambere bahonyanga agateka kazi na muntu mu gihugu. Bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu nkuru na Niforce rw'amashami yigenga bavuga ko izo mpinduka zari zaratevye kubera yo mabi. Maitre Vitana Nshimirimana atwara Force.
Kuva mu mwaka w'2015 amatohoza twakoze yagumye yerekana yuko urwego rw'iperereza ry'u Burundi rwafashe ya mbere mu gutoteza gateka kazi na muntu cyane cyane biciye mu ihagarikwa mu kuboreza igufa abapfungiwe muri ubwo rwego mu gushiraho ubusho butazwi n'amategeko. Bamwe ugasanga bapfungirwa mu mihana, abandi ugasanga bapfungirwa mu ngo z'abakorera ubwo rwego. Hariho n'abaguye mu bigo by'ubwo rwego aho twotanga karorero ka Ajidashef Edi Claude Nyongera. Ibyo rero byose byabaye kubera bimwe bimwe byerekana yuko ubwo rwego bufise ukuntu ruronka amategeko bitandukanye n'ibitekanijwe n'amategeko n'amabwirizwa y'u Burundi, ku buryo bw'uko umukuru w'igihugu wenyene abariwe aruha amategeko akaba ariwe ruha raporo atahandi biciye.
Umuvugizi wa leta yemeza ko impinduka zizokogwa ziri muri iyo ntumbero kandi ko zizotuma akazi kugwo rwego kagenda neza kurusha maze haboneke n'abagenzura ibyugwo rwego rukora.
Ugukora mu ibanga ku biro bikuru by'igendereza ntibisigura ko ivyo biro ataco bibazwa canke ko bitisunga intwaro ibereye. Nico gituma iyi nteguro itegekanya urwego rugenzura ingene ivyo biro birangura imirimo byashinzwe. Inyishu ku bibazo bibangamira umutekano w'igihugu biciye mu kurondera inkuru zijanye navyo bisaba ubumenyi n'ubuhinga ku bakozi bajejwe ico gikogwa vyiyongera ku kugene ubwo rwego ruba rutunganijwe. Nico gituma abakozi bo mu biro bikuru vyigendereza bategerezwa kwamaba naguriwe ubumenyi ku bijanye n'ubuhinga bufatiye ku mirimo ubwo rwego rujejwe kugira ngo rushobore guhangana n'ingorane zose zo kwaduka. Inama shikiranganje imaze gutosora iyo nteguro ikanayunganira mu duce tumwe tumwe yarayemeje.
Yamara nahavuga ko izo mpinduka ndiziha icizere abo baharanira gateka kazi na muntu cyane cyane amashami yahunze igihugu nka Forsque.
Aho no kwibutsa yuko ku zindi nzego byanditswe bitegekanijwe yuko amoko yose aho tuno batutsi batezwa kubamo. Ariko uno munsi urwego rw'aba wiperereza ry'u Burundi rugizwe hafi ijana ku ijana n'abahutu gusa. Icamwe yumvira rero urwego rugizwe n'ubwoko bumwe akaba ari bwo ruhagarika, akaba ari bwo rupfunga, akaba ari bwo rucira imanza abantu. Rero nta cizere na gitonya dufise naho bahindura amabwirizwa arugenga atari gutera barukomeza mu gukora kibi, atari gutera barukomeza baruha inguvu baruha ibikoresho bindi kugira ngo rushobore gutose kaza gateka kazi na muntu ku rugero rundi. Ntitwizeye yuko ibwirizwa ryoba ari ryo gutuma rwikosora rugakorera abarundi rukabakingira rukabumviriza nk'uko inzego ziperereza zikora handi ku isi.
Urwego rw'iperereza ry'u Burundi ruhurikiwemo n'abakozi batandukanye harimo abapolisi, abasirikare n'abasivile. Pierre Clavin Yunkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Clavernier nkuru arakenuye inkuru yo mushaka gusubira kuyumva kuri zitatu akaburungu radio acuve wa akaburungu.com tuve ngaho mu Rwanda duce twerekereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri no wa mbere abantu batatu bakekwa ko ubusuma bishe batewe amabuye n'abanyagihugu b'abakongomani turi mu gisagara ca Uvira quartier Kibunda ni ntara ya Kivu yepfu inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vidastengabo.
Abaturage muri quartier Kabindura Kijaga biganjemo abasore mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa 3 za mu gitondo bazindutse bica abajura batatu bakomeretsa abandi batandatu bakekwa kuba aribo bishe umuvunjayi wo muri quartier witwa Papi Kitambo Munyaga waraye wishwe mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Tukigera imbere ya biro ya quartier Kabindura Kijaga wabonaga amaraso yabo biciye abo bantu bakekwa kuba abajura ndetse hari n'abantu benshi bari baje kureba uburyo abo bajura bari kwica kuko twabyiganiwe na bamwe mu baturage twa sanze muri card
hano Kabindura habaye ubwicanyi bivuye ku mugabo wakoraga kazi kubuvunjayi bamwinjiriye ninjoro baramurasa hanyuma rero mu gitondo abasore ba hano muri quartier Kabindura bariyegeranya bafata abo bantu bafasha bibye batatu babatera amabuye kugeza aho bapfuye nyuma baza gufata abandi bagera kuri batandatu nabo barabakomeretsa bamaze gufata ndetse essence ngo babamene yo kugira ngo babatwike la police iraza yabarekipera ubu niba afite yagiye kubafunga ubu rero urumva imirambo ya bishe abantu bishe ni iyo mirambo itatu yabonetse bahise babatwara mu buruhukiro bwa hopital nkuru ya Nibuvira.
Umuyobozi w'igipolisi muri territoire ya Uvira Colonel Serushagu Gilbert amye yuko aba baturage muri Kabindura bishe abantu bakeko kuba bajura ariko avuga yuko hari abandi batandatu igipolisi cyavanye mu maboko y'abasore bari bagiye gutwikishwa essence kuko mabuye babateye yabakomerekeje ariko ntiyabica. Bamwe mu baturage baturiye territoire batangaza yuko uyu muco wo kwica ndetse no gutwika abajura baba bafashwe babitegwa n'uko igipolisi gifata abajura nyuma y'icumweru kimwe kikabarekura.
Iki gikorwa gisanzwe kiboneka ubwibyi burahasanzwe ni nacyo cyatumye abaturage bagaragaza uburakari bituma bagerageza kwihora kugeza aho bafasha abantu babatera amabuye kugeza aho bapfuye abo basore.
Colonel Gilbert Serushagu asaba abaturage batuye Uvira kudahana bihanukira igihano nka kiriya cyo kwica abantu ko ahubwo bari bakwiriye kugerageza uburyo bwose bakageza abajura ku gipolisi cyangwa ku zindi zego zishinzwe umutekano. Bedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika mukanya turasezeranaho ariko mbere y'uko dusezeranaho tubanze tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino twabagejejeho. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Sudan Bushala Juma yatangaje ko abantu barindwe baguye myigaragambye abaye mu mpera z'icyumweru batandatu muri bo baguye mu murwa mukuru Khartoum ubwo abashinzwe umutekano batatanyaga bigaragambye basaba Perezida Omar al-Bashir wa Sudani kwegura ku butegetsi. Undi muntu umwe yaguye mu ntara ya Darfur nawe aguye mu myigaragambyo nk'iyo.
Muri Republika ya Demokarasi na Kongo naho abantu bagera kuri 11 ni bamaze kumenyekana ko bakomerekeye mu mishamirano hagati y'abashigikiye Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Uko gushamirana kwabere mu gisagara cha Lubumbashi kiri mu bumanuko bwa Kongo mu myiyamamazo y'amatora y'ababuramatari ategekanijwe kuri uno wa gatatu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwemeza ko umutwe wa gisirikare w'abarengera impinduramatwara ya Kiislam muri Iran ari umutwe w'iterabwoba. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko iki cyemezo kigaragaza ko Iran ishyigikira ibikorwa by'iterabwoba mu bindi bihugu kandi ko umutwe w'abarengera impinduramatwara ya Kiislam muri Iran ugira uruhare rutaziguye mu itangwa ry'amafaranga akoreshwa no gukaza iterabwoba nk'igikoresho cy'ubutegetsi.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ahumuriza ko igihugu ciwe ari nyabagendwa ni nyuma yaho abajeje umutekano batabariye umunyamerika kazi n'umushoferi wiwe bari baranyurujwe n'abitwaje birwanisho babasanze muri park. Abicije ku rubuga rwe rwa Twitter Museveni yanditse ati ndugure twa mugina tugiye guhiga naho nako kagwika abagizi bana bishaka guhumuriza igihugu cyose n'ingenzi ko Uganda itekanye kandi ku mutekano ugiye gukomezwa mu maparke yose nimuze muryohegwe n'ubwiza bwa Afrika.
Abategetsi bo muri Palestina baravuga ko ministri w'intebe mushya Mohamed Shtayyeh ategerejweho gutangaza guverinoma nshya mu minsi mike iri imbere. Shtayyeh afite tariki 14 z'uku kwezi kugira ngo abe yashyizeho abagize leta ye. Biteganyijwe ko nta murwanashyaka n'umwe mu mutwe wa Hamas uzaburimo. Uwo mutwe kandi umaze igihe ari umukeba n'uwitwa Fata, ari nawo ministri w'intebe Shtaye wa Palestine akomokamo. Abasesengura bya politiki baravuga ko Mohamed Abbas imyaka 84 ariwe ugifite ububasha bwo gufata ibyemezo.
Nuko ronjuti bakunzi no ngaduce dusozerera amakuru twatubafitiye muri kano kanya mwashikije na Jean Diane na Hazwe na rifatikanije na
nange Jeffrey Mutagoma. Dushimire kandi na Fatou Almas Karala wadufashije kwegeranya amajwi hamwe na engineer Pierre Hanley na Etienne Karakezi wahagarariye. Tubifurize gukomeza kugubwa neza mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu rara haryana.